intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kuri risango ry'ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu ishimikiye kwigandagurwa ry'abungere babiri bishengero Ezebu mugishikirizwa na Benyax Rakana.
Ndafise ijambo.
Urongo ishengero Ezebu yaragandaguwe arashwe ku munsi wa gatandatu. Ibyo byabereye muri quartier Ruziba iri muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura. Yarashwe ari kumwe n'userukira iryo shengero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene yaritavye Imana. Nkuko amakuru ava mu Ruziba abivuga, boba barashwe n'umuntu yambaye umwambaro wa gisirikare. Abapastori batatu b'iryo shengero muri komine Nyanzarake intara ya Makamba baciye bafatwa n'igipolisi ku mihana iwabo. Tuvyumvirize muri iyi nkuru tubwirwa na Vanessa Muhiteka.
Abo bahagaritswe mu gitondo cyo kuri w'Imana ni Joel Gihimbare, umwungeri wa kabiri muri misiyoni Nyanzarake, Ezekiel Bujeri, ibintu bitwa Jeremiya. Abandi bungere hamwe n'abayoboke b'iryo dini bo ngaho Nyanzarake nyene boba barahunze mu gihe bariko barondegwa nk'uko amakuru ava Nyanzarake abivuga. Ayo makuru nyene avuga ko ingaruka mbi z'ico cuka kibi zibana yazibonekeza. Ahatari hake imisa ikaba itabaye kuri w'Imana muri urwo rusengero muri komine Nyanzarake. Hamwe imbere abayoboke b'iryo dini ku w'Imana bari bakuye intebe mu masengero, abandi batonda aho basengera bitwaje inyandiko ziyamiriza bamwe mu barongoye isengero Ezebu muri iyo komine. Ubwo bwicanyi bwabaye mu gihe byari byataye kuwa amazi abajejwe intwaro kumvikanisha abo bayoboke mbere hakaba haheruka no kuza umugwi uvuye mu biro by'umukuru w'igihugu haraheje inzwi zirenga zibiri.
Mwumvise uko byifashe inyuma y'aka karirimbo ugwaruka ruragica rubivuze ko ari muri mayote ati birababaje kubona hari abibaza ko amatati kuyatorera umuti ari uguca mu bwicanyi.
Ni ibintu byo gutera ibyatsi ariko ibintu bigenda biba mu Burundi n'abandi barapfuye kandi n'abandi bazobandanya bapfa mu gihe ibintu bizaba bikimeze gutya. Mbere uramaze kumva abantu bamwe mu babikora rimwe na rimwe wumva babyita ngo nakabagwa ngo akamagwa ngo turafise akamagwa. Abo bantu rero bikimeze gutyo igihugu ntaho kiriko kiraja, ntaho kiriko kiraja kuko bwicanyi murabona ingene bagenda bagafata umuntu kumuranga izuba riva imodoka y'igihugu. Tuvuze igihugu no kuvuga ko ari igihugu cyagomba gukingira bene igihugu, imodoka y'igihugu igahagarara bagafata umuntu agakoma indura gatabaza bakajana bakaja kumukoza icyo bashaka. Kumukoza icyo bashaka barakubita cyangwa bagafunga cyangwa bakica bakazota ibihimba hariya na hariya. Ukumva mu kivuga cya towa ha kitagira umutwe gutyo. Muri ibyo rero usanga bagenda bagategera umuntu imbere y'umuryango bakica bakigira amahoro bakagenda batekanye, umuntu kwica umuntu izuba riva ku murango iyo ataba bikogwa n'abantu bazi ko bakingiwe. Kumwe bagwembe Gitega bakica umuntu mu kanya gatoyi agafungwa kugira bahume amaso amakungu bakamufunga amezi abiri atatu bagaca bamurekura. Ibi bintu rero ni ibintu byo gutera ibyatsi. Hanyuma abatati azamaho, twarumvise ko hari amatati muri rwa rushengero rwabo Ezebu, mugabo amatati ku isi yamaho. Ariko gutatura amatati ntibyagomba guca bica mu bwicanyi. narirya rero arabakozi b'Imana arushengero abamwishe nimba bamuhoye matati koko buryo baracara abakozi b'Imana aho bakoreye Imana ibyo nibintu biteye isoni narirya rero uzawumva abanyamigambwe babigiyemo canke umugambo uri ku butegetsi wabigiyemo umuntu adashobora gusobanukirwa ubundi n'ubwo amashengero yagomba kwigenga ata bintu bya politike bigiye ku ruhande izo ngendo rero jewe ndabiteye ivyatsi kandi nuko abantu twobandanya dusaba kugira ngo igihugu cacu kizokire ibi bintu birateye agahinda.
Olivia ari mu Rwanda abona ko ababijejwe bose bari bakuye kwitaho kuruta umutekano w'abanyagihugu.
Abo bapasiteri babiri bishengero yezezu bishwe mu Ruziba baje biyongera mu zindi mpfu zidasiguritse, impfu atanarimo amatohoza ba impfu nyinshi ziri mu Burundi. Uko rero kutumvikana mu ishengero rya Bizibu birashobora kuba ariyo ntandaro yo kuba abo bapasiteri barishwe, ariko n'ubundi atamatohoza akozwe nta muntu azomenya ukuri kuri izo mpfu z'abo bapasiteri babiri, na cyane cyane ko hari harimo uri intumwa wo muri iryo shengero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko urumva leta y'igipolisi inzego zose zishinzwe umutekano zari zikwiye guhaguruka by'ukuri zirakora amatohoza ku mpfu zose ziba ku bubisha bwose buba mu Burundi, gutyo abanyagihugu bashoboye kuba mu mutekano batagira ubwoba yuko mbega bose barara ntibuca n'ubundi.
Leonce ari mu Burundi yagiriza leta ko ariyo ifise uruhara muri izo njyane z'amashengero ziriko zirakora ibara.
Ntugwaruka, sugwaruka gusa, nibaza ko ari umurundi wese abona iyo tugana, navyakiranye umubabaro cyane. Navyakiranye umubabaro ntangere aho muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi wumva ko kiri mu mutekano ntangere, baririmba amahoro ariko abana b'u Burundi bariko barahekurwa. Abapfakazi, impfuvyi, zibandanya, zibuzwa amahoro vyukuri. Kandi zari zifise umunezero mu mitima yabo. Rero nk'abakozi b'Imana, n'abakozi baba bariho kugira bakize, baremeshe imitima y'abababaye, y'impfuvyi n'abapfakazi. Ariko mukumva ingaruka nk'izi. Ariko ku bwanje, ingorane zose, ikuri Leta y'u Burundi. Ikureta y'Uburundi kuko yivanga mu bijyanye n'amadini, ibintu byose bitayirava byose rivangamo, ugasanga rero izo ngorane ziguma ziboneke amadini atandukanye, ugasanga akorana n'ubutegetsi aho byakabonetse. Abantu basenga, abakozi b'Imana bakwiye gukora nk'abakozi b'Imana nk'abahamagawe n'Imana by'ukuri. Igo hari abakozi b'Imana benshi b'ibyaduka wumva ngo imama ngo cakira umugisha, imama ngo ugiye kuroga ibi ngibi, abo bose n'abantu usanga bariko barakoreshwa muri ibi canke biriye. Rero ku by'ukuri icyo saba nimba iki gihugu cyacu cy'u Burundi cyubahiriza amategeko, cyubahiriza ubwigenge bw'umurundi wese, nibareke kwivanga mu bintu by'amadini kuko nimba habayeho kwakana ubuzima cyangwa nka buriya barabe neza imvo, kuko hari amadini menshi usanga ivuga ati naka nabuyu cyangwa uriya sinzize kubibona mu madini atandukanye, kuko izi njyana zitaba muri ekereziya gatolika mu gayandi madini yose ukumva mu bicanga ibiriya. Nibafate ingingo abakozi b'Imana babeho badashyigikiye ibicanga ibiriya mu nyungu za politiki, babeho nk'abahanuzi, babe nk'abahanura ubutegetsi ati yamara nimwubahiriza agateka kazi na muntu. Izo ngorane zose ni kuri Leta y'u Burundi, ni ku bategetsi bamwe bivanga mu madini. Ivyo rero bidahagaze impfuvyi n'abapfakazi zo kwama zibonekeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero mu gwaruka no kurutira akagohe abategetsi bamwe bivanga mu bintu by'amadini, ibitabara ingorane zabayeho umutegetsi wese bumva we.
Tao nawe nyine ari mu Burundi avuga ko atavyinshi byari bikwiye kuvugwa kuri urwo rupfu kuko amatohoza ariko araba kandi ari yazotanga umuco.
Nicyo ntakenda amatohoza, nicyo abantu barapfuye bari barapfuye mu cyumbu yakaba n'abandi nyine bake bake bafatwa bafungwa. Nero ni kende ya matoja kukoje ibaje bira madinisi kwa mukwezi kwa 12 no byatangura ariko ndo yaho byaje umugabo yaje kuzahabana cyane cyo kusina kabi nirero twarindiye matohoza icyo matohoza zo vuga n'icyo twindiye twese hamwe twarindiye aho kuko nta aho bangu na watu nkore anyu mga kuhera kipolisi yo kakura matohoza twarindiye matohoza icyo tosi kako ni ibyo n'ingwaruka rero atiko ta kuri ibyo twarindiriye matohoz ni kire ko ho imana to da habaye cyarachi cyangwa habaye kandi udata hari rero kwinda matohoz cyangwa cyahabona ariko ni cyaha ntaya kuri mu gahanga abaya nabo bari kugwa
makosa ari muri Malawi ati abarongoye igihugu barafise uruhara mu njyane ziri mu mashira hamwe n'abashengero kandi aribo bari bakwiye kubirengera
ingene ziri mu mashengero zitorera kwega impfu zotera bakeshi ziterwa n'intwaro ihari y'intwaro irimbi ikagakarambaye mu bisata byose leta yacu yakunze kubonekeza yuko ivanga mu itumanaho ry'amashengero namaze kubonekeza mu mashengero amwe yuko usanga leta ariko yashaka kwinjirira amashengero bivanye n'uko indongozi zadirongoye amashengero aje badisaje ikanga ko bakorana hano kashaka shaka kuza gushira hezindi bonyene babona uko byokora ko bakorana yo basanga yo juwe tani yane tumishinge ewe te yacu yurundi ariko ko kubitagashi nazuri bango vya mashengero vya mashengero yarekera na yina mashengero ama barongo ya mashengero nabo nabo mashengero nabone bamenye yuko iyo babajeri wa ikimitima y'abantu naho mutima by'umutima byane by'umubiri niza kwaza gukorana n'intwaro bashaka kwishyikira ku ntumbero zayo zo gushyika ku butegetsi bwabo cyangwa ku burambe yako oya bo bakomeze umugambi wabo intumbero yabo bihaye wo gushyikana aho barongoye ubwami bw'ijuru bajya imbere kugira bashobore gushyikira ubwami bw'imana bareke kuza kwivanga mu bya politiki by'intwaro y'igihugu kubera turiko turabiraba nyine ngo nabona ahandi ziva ziva ubwo butumvikana kuva kuri ibi nyine usanga habaye kwinjira mu bandi bantu mu bitumwa by'urusengero
Dadi ati ubwo bwicanyi burababaje ariko ababijejwe bogira amatohoza atahengamiye ukuri kukaja ahabona atabarenganije
rwaruka rukundi igihugu cy'u Burundi kandi rukurikiranira hafi ibera mu gihugu cy'u Burundi turababajwe cyane n'izimpfu z'abapasteri bakozi b'Imana impfu zishitse mu gihe mwishengero rya Izibu hari harimo indyane bivuye ukutumvikana ukuntu burongozi bumeze bw'iryo shengero ibi rero twebwe nk'ugwaruka tubibonamo imice itandukanye kandi bifite insiguro nyinshi kuko iki ni kimenyamenya kigaragaza yuko mu gihugu cyacu Burundi ubwicanyi abantu babugize inyishu yo gutatura amatati cyangwa ishe inyishu yo gutatura abantu batumvikanye kuri iki nakiriyo bigaca bitwereka kandi yuko mu gihugu cyacu Burundi hakiri ibigwanisho byinshi bicira umuriro byica bikiri mu banyagihugu byari bikwiye kuvanwaho kugira ngo uko kwihorahora na kuvuye muri ibi nabiriya kudahuza ibyimviro byaba bya politike byaba ibyukwemera eka n'ibindi bigatatugwa biciye mu mategeko hatabayeho ingimba nico gituma rero rwaruka dusaba na cyane cyane leta y'u Burundi yo n'ubushikiranganji bujejwe umutekano kandi ukaba bw'intwaro hagati mu gihugu mu byo bujejwe harimo amashengero bakwiye gukurikiranira hafi kibazo cy'amashingiro atandukanye bivuye ku kutemera ku mpande zinaziri kandi bagakurikirana hafi umutekano. Cyo gituma twebwe rero dusaba yuko ibi biriko biraba ubutungane bwokora inzego zose mu byo zijejwe zigakora hakamenyekana icatumye abapasiteri bicwa kandi abakoze iribara bagahanwa biciye mu mategeko nk'uko bitegekanijwe. Ariko kandi tugasaba yuko hatobaho ugwikwekwe kuraba n'abariya kugira ngo habemwe abahohoterwa.
Zenye ari mu Rwanda ati ubwicanyi ntibwari bukwiye kuba umuti w'ukutumvikana hagati y'abantu.
Ubwicanyi bwamaze kuba ingendo, ni ikintu bamaze kugiraho umugenzo, ni ikintu bamaze gufata kandi ikintu gisanzwe. Kuburyo umuntu mutavuga co kimwe mutumvikanye ku kintu wewe ushaka ko yumva ati kugira iki kumwica, abyumvise kutabyumva ari kumwica. Rero ni ibintu bibabaje, ni ibintu biriko biratanga image itari nziza ku gihugu, ku banyagihugu. Ibintu bibabajeje nk'ubwo rukavamo ndabifata nk'ikintu bamaze kugira umugenzo kandi atari na ciza, si ciza nta na gato. Tuzi yuko iyo abantu babiri bahuye ni bagagira ikintu batumvikanye ko baricara cyangwa hakaba n'abandi babahuza bakabumvikanisha. Rero nimba hamaze kubaho ikintu cy'uko cyenda gukura gutumva icyo jashatse ko wumva, ni ikintu kibabaje kandi ikintu kiganisha ahantu habi cyane.
Zaid ari mu Burundi avuga ko ubwo bwicanyi buteye amakenga, agasaba ko hoba umuco ku byabaye.
Icyo kintu cyarabaye kweri, twaracumvise natwe mu isengero rya Izero. Icyo gituma abantu benshi basigaye bafata iby'Imana basanga bari barabihe ikibanda gito. Ni ku mbo z'uko usanga baseruka inzu, baduserukira basubirana ngo bakajyana. Abari bo twese umuco mwiza, indero nziza, ugasanga nibo nyine bahaye baricana. Ariko rero jewe ndibaza yuko icyo kintu kirimo politiki, icyo kintu gifungo, kuko abantu babise n'ubu ntiturabamenya, ntibaramenyekana. Ntituzi ko ziba zapfuye imva zo kwicana bo nabo, nuko hoba harimo imvo za leta. Kuko abantu ngo bishwe n'umusirikare, noneho umusirikare yari umunyamahanga cyangwa yari uw'igihugu, noneho umusirikare yaba yarafashwe. Nimba atafashe leta hayikora iki? Urumva rero ni hahandi ikosa ribaye umusirikare ataye umurongo akamenyekana ko ari umusirikare, mugabo leta nayo ikaca ihoreye ntivugire icyo ivuze ngo ihumurire cyangwa ngo bakurikiranane n'icyo kintu icyo byavuye ko twebwe abanyagihugu tutagira amakenga. Tukibaza yuko ari ya politiki mbi yo kibandanya.
Matu ari mu Burundi ati birababaje kubona ukwica byabaye umugenzo ababikora ntibahanwe. Asa Burundi gwaruka kwirinda guhendwa n'abarukoresha ibitari byo.
Bwa mbere ngaha mu Burundi turafite ingorane kandi hambaye cyane. Mu bisanzwe kera abasokuru batubyaye iyo twavuye baratubwira bafite azakadirizwa kwica. Ibi byabonekera ku kugene baza baratwereka nk'udukoko, ibikoko kaniya bidahunga abantu, ibikere, imiserebanyi ndetse n'ibindi. Bakavuga bati ibyo bintu iyo byishe atumubyeyi wawe acameruko. Mu bisanzwe umuntu ariko arashishoza wasanga bagomba kwereka abana kugira ngo ikintu kijyanye n'ukwica nikibaje mu mutwe. Ariko ubu nka mu gihugu cacu ikintu cy'ukwica gisigaye ari ikintu menga n'ikintu gisanzwe, aho umuntu bamubwira bakigenda udukurire munaka kandi twaba tubyumva mu bya politiki nubwo bitandukiye amashengero na kayobera bahinga. Ariko rero ikintu tukogarukako nuko ahanini yaturaze iryo shengero, ahanini yagigiziwemwo ibintu bijyanye na politiki. Kere nk'ugwaruka icyo nagomba gusaba kandi nsaba bene bacu b'ugwaruka nuko boza bareke kuza barivanga mu bintu abantu bo hejuru baba bariko barapfa. Umugambi wose ubu usigaye uvuga ngo bakeye kugwaruka kuko barabonye yuko ugwaruka ahanini arirwo biragakoresha kugira ngo baze gukora ibi na biriya byaba ubwicanyi byaba ibyiza n'ibibi byose bikajamo. Ubu hari ururirimbo rwirwa ruravuga ngo entrepreneur ya entrepreneur ngo kwigisha urwaruka ngo gutegura imigambi, ariko ibyo bintu bakabivuga mugahe ntibishyire mu ngiro. Ikintu cyo kwigisha urwaruka nuko rudafite icyo rukora, hanyuma iyo hadutse ikintu bagasha bagomba kuza kurondera amafaranga bakagomba gutunga n'ingoga, kandi ibyo byose biri kubiva kuko biri kwikava ku butegetsi bubi. Icyo nagomba kurangiza ku nsaba urwaruka nuko bogerageza bakitunganiza imigambi cyase kuza bari isuka bitabaraba na cyane cyane barungitswe n'abandi kandi atakintu kimwe bana bamarira leta nayo nuko yoreka kuzirivanga mu madini niyo umuntu bamufashe yishye bakagira amatohoza yimbitse kandi uwo muntu yishye bagaca bamuhana niba tuzuye kuza turumva umuntu azarira atubwicanye nka kumwe kwa wa muntu atwara umugambi kanaka ntavuze ahaciye hose yamavuga ngo ni ugutunganya no gutunganya umuntu kuko bavuga basha umugani bati wibuhetse ukaba uri kuwigisha uhetse kwiba nabo rero bijya bavuga basha babona yuko unenga ibyo yishe unenga nta ngorane n'imwe.
Tureze ikiganiro tubibutsa ko cari cerekeye iyicwa rya pastori babiri bo mu ishengero Ezebu ugwaruka gwavyiyamirije basavye ko abafitanye amatati batoca bashira imbere ubwicanyi mu kurondera kuyatorera umuti bananeguye ko hari abicanyi badahanwa n'ikoreshwa ry'ugwaruka mu bukozi bw'ikibi ku nyungu z'abakuze. Abandi berekanye ingene leta ibifisemo uruhara bagira ko basaba abanyamadini kutayinjizamwo politike.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.